Igihe Yesu yarungika abigishwa biwe ba mbere kuja kwamamaza, baranezerewe, barahimbagwa kandi baruranirwa. Mu nyuma Yesu yarababwiye yuko bogize uruhara mu gikorwa cyo kwamamaza ku isi yose. Ariko icyabatangaje, Yesu yarishwe, baca barasabagira. Ibyizigiro bari bafise byarakamanganye. Kazoza h'igikorwa cyo kwamamaza kasa n'agadatomoye. Ariko gato inyuma yaho, abo bigishwa barashikiwe n'ikintu cyabakomeje, gituma batangura isekeza ryo kwamamaza ku isi yose, ryabandanje gushika muri iki gihe cyacu. Mu kanya, igihe tuza kuba turiko turumviriza igikino cyo kumviriza kivuga ngo, nimukomeze imitima yanyu kugira mwamamaze inkuru nziza, turaza gusa n'ababona ukuntu abigishwa byashitse barihebura, mbe n'ukuntu basubiye gukora igikorwa cyabo n'umunezero mwinshi. Igihe tuza kuba turiko turumviriza izo nkuru z'ibyabaye muri kahise, turaza kuronka inyishu z'ibibazo bine. Kibazo cya mbere. N'ingorane ni zihe zashikiye abigishwa bo mu kinjana cya mbere? Kibazo cya kabiri. Yehova Imana na Yesu Kristo bafashije gute abo bigishwa kubyifatamo neza muri izo ngorane? Kibazo cya gatatu. N'ingorane ni zihe zisa n'izashikiye abo bigishwa natwe zodushikira? Kibazo cya kane. Dukomezwa gute mu gikorwa cyo gushingira intahe Yehova na Yesu? Mu gihe wumviriza igice cya mbere cyakuwe muri Matayo 27:32 gushika 28:15, ni wihe ishusho uri Gorogota, uriko witegereza ukuntu Yesu apfira ku giti cyo kubabarizwako? Niwumva amajwi y'agashinyaguro y'abansi ba Yesu igihe bari kuba mukekeza we n'abigishwa biwe. Niwishire mu kibanza cyawo bigishwa bihebuye igihe bari kubashira ikiziga cya Yesu mu mva. Zingura Bibiliya yawe muri Matayo 27:32, maze ugende urakurikira uko utega yombi iki gikino cyo kumviriza kivuga ngo, nimukomeze imitima yanyu kugira mwamamaze inkuru nziza.
Bariko barasohoka, babona imvukira y'isireni yitwa Simoni. Uwo mugabo bamuteka kwikorera igiti cyo kubabarizwa guciwe. Bageze ahantu hitwa Gorogota, kuvuga ngo ahantu h'agahanga, bamuha umuvinyu uvanze n'indurwe ngo anywe. Mugabo amaze kuwuhonja, aranka kunywa. Bamaze kumumanika, bagabura impuzu ziwe zo hejuru mu gupfinda ubupfindo. Hanyuma baricara, baramurinda. Byongeye, bamanika hejuru y'umutwe wiwe ikiregaregwa cyanditse ngo, uyu ni Yesu umwami w'Abayuda. Maze abambuzi babiri bamanikana nawe, umwe iburyo bwiwe, uwundi ibubamfu bwiwe. Nuko abahita batangura kumutuka, bazunze umutwe, bavuga ngo,
ewe wa muntu ugira ngo wosenyura urusengero ukagubaka mu minsi itatu, ntiwikize.
Nimba uri umwana w'Imana, manuka uve kuri icyo giti cyo kubabarizwako.
N'abakuru b'abaherezi nyene hamwe n'abanditsi be n'abagabo b'inararibonye batangura kumushinyaguriza bavuga ngo,
abandi yarabakijije, we ntashobora kuyikiza?
Ni umwami wa Isirayeli, namanuka uve kuri icyo giti cyo kubabarizwako duheze tumwemere.
Yizigiye Imana, nimutabara ubu ntiyabimunezwe, kuko yavuze ngo, ndi umwana w'Imana.
Na ba bambuzi bari bamanikanywe nawe batangura kumutuka. Kuva ku isaha ya gatandatu, umwiza utwikira igihugu cyose gushika ku isaha y'icyenda. Nko ku isaha y'icyenda, Yesu arasemerera n'ijwi rirenga ati, Eli, Eli, lama sabakitani. Kuvuga ngo, Mana yanje, Mana yanje, kubera ikumpevye. Bamwe mu bari bahagaze ngaho ngo bavyumve batangura kuvuga bati,
ariko arahamagara Eliya.
Buno nyene umwe muri bo aca arirukanga atora ikinyuko akijobeka umuvinyu ukarishe agishyira ku irenga aca aramuha ngo anywe. Mugabo abandi bavuga bati,
mureke, reka turabe ko Eliya aza kumukiza.
Uwundi muntu atora icumu amucumita mu rubavu, havayo amaraso n'amazi. Yesu yongera gusemerera n'ijwi rirenga aca aracika irido ryahera ndarica ritanamukamwo kubiri kuva hejuru gushika hasi isi iranyiganyiga ibitandara navyo birasatagurika imva nazo ziruguruka n'ibiziga vyinshi vy'abayeranda bari barasinziriye birazikuruka inyuma yahazuriwe abantu bavuye hagati mu mva binjira mu gisagara c'eranda birabonwa n'abantu benshi mugabe ntwaza ngabo hamwe n'abari kumwe nayo barinze Yezu babonyonya mu gigima be n'ibintu biriko biraba batekegwa n'ubwoba bavuga bati
nivy'ukuri uyu yari umwana w'Imana
vyongeye hari abagore benshi bari kwabirabira nka hariya bakaba bari baherekeje Yezu kuvigarira kugira bamukorere muri bo harimo Maria Magdalena na Maria nyina wa Yakobo na Yoze na nyina wa bene Zebedayo kubera bwari bugorovye haza umugabo w'umutunzi wa Arimateya yitwa Yozefu nawe nyene akaba yari yaracitse umwigishwa wa Yezu uwo mugabo aja kwa Pilato asaba ikiziga cya Yezu maze Pilato ategeka ko gitangwa Yozefu atoranya ikiziga akizingira mu mpuzu y'irino nziza agishira mu mva yiwe ikiri nshasha iyo yari yimbye mu gitandara amaze gutembagariza ikibuye kinini ku muryango w'iyo mva aragenda mugabo Maria Magdalena n'umwe Maria wundi bagumaho bicaye imbere y'iyo mva bukeye ukaba ari umunsi ukurikira umwiteguro abakuru b'abaherezi n'abafarizayo bakoranira imbere ya Pilato bavuga bati
mutungwa twibutse yuko wa muhumvi yavuze akiri umuzima ngo inyuma y'iminsi itatu nzozugwa tegeka rero barindi mva gushika ku munsi ugira gatatu kugira abigishwa biwe ntibahave baza ngo bamwibe bakabwira abantu ngo yarazuwe mu bapfuye kandi ubwo buhumvi bwa nyuma buzoba bubi kuruta ubwa mbere
Pilato ababwira ati
abarinzi murafise genda muyirinde uko muvyumva
nuko baragenda barinda nyamva mu gushira ikimenyetso kuri ryabuye no mu kuhashira barinzi inyuma y'isabato mu bucagucagu ku munsi wa mbere w'iyinga Maria Magdalena n'umwe Maria wundi baza kuraba imva kandi raba hari habaye nyamugigi mikomeye kuko umumarayika wa Yehova yari yamanutse avuye mu ijuru aregera atemba gata cya kibuye araheza cyicarako yasa n'umuravyo ivyambagwa vyiwe navyo vyera derere nk'urubura egome kubera kumutinya abarinzi barajugumiye ku buryo bacika nk'abapfuye mugabo nyamumarayika yishura nyabagore ati
nimutinye kuko nzi yuko muri ko murondera Yezu umwe yamanikwa ntawe uri ngaha kuko yazuwe nk'uko yabivuze ingomora abaho yararyamye nimugende n'ingoga rero mubwira abigishwa biwe ko yazuwe mu bapfuye kandi harabitangira imbere kuja i Galilaya niho muzomubonera ehe ndabibabwiye
nuko bava kuri iyo mva n'ingoga n'ingoga bafise ubwoba n'akanyamuneza kenshi birukanga kuvyiganira abigishwa biwe maze Yezu ahura nabo avuga ati
amahoro
baregera bamufata ku birenge bikubita imbere yiwe maze Yezu ababwira ati
nimutinye nimugende mu vyiganire bene wacu kugira abaje i Galilaya niho bazombonera
bakiri mu nzira bamwe mu barinzi baja mu gisagara biganira bakuru b'abaherezi ibyari byabaye byose bano bamaze gukoranira hamwe n'abagabo b'inararibonye no kuja inama baha babasoda igitegere gihagije cy'ibiceri by'ifeza bavuga bati
muravuge muti abigishwa biwe baje mu ijoro baramwiba dusinziriye kandi n'ibyashika mu gutwi kwabura amatari tuzomwumvisha nyugwe namwe tubakize amaganya
nuko bakira bya biceri by'ifeza bagira nk'uko babariho kandi iryo jambo ryarakwiragijwe mu bayuda bose kugeza n'uno munsi.
woba waronse inyishu za vya bibazo. Ibuka ko ikibazo cya mbere cyabaza ngo ni ngorane izihe zashikiye abigishwa mu kinjana cya mbere. Uretse ko igihe Yezu yapfa bihebuye babwirije kandi kwihanganira inkuru z'ikinyoma zakwiragizwa ku bijyanye n'ibyashikiye ikiziga cya Yezu, zino zikaba zatuma abantu benshi bakekeranya ku bijyanye n'izuka ryiwe. Ikibazo cya kabiri, Yehova Imana na Yezu Kristo bafashije gute abo bigishwa kubyifatamo neza muri izo ngorane? Yehova yarabaronkeje indemesho n'ubuyobozi biciye ku mumarayika. Byongeye, abambere babyiboneye babwiwe kujya gukomeza abandi bigisho mu kubiganira ibyo bari babonye n'ibyo bari bumvise. Yehova kandi yarahumekeye abigishwa bamwe bamwe kwandika no kumenyesha abandi bigishwa inkuru y'ukuri yerekeye ubuzima bwa Yezu, urupfu rwiwe be n'izuka ryiwe. Kibazo cya gatatu, ingorane izihe zisa n'izashikiye abo bigishwa natwe zodushikira. Abansi bacu boshobora gukwiragiza amakuru y'ikinyoma ku bitwerekeye no ku byerekeye igikorwa cyacu biciye ku bimenyeshamakuru cyangwa ubundi buryo. Ikibazo cya kane, dukomezwa gute mu gikorwa cyo gushingira intaha Yehova na Yesu? Yehova aradushyigikira mu gikorwa cyacu cyo kwamamaza bicishije ku bamarayika. N'ikindi kandi, Yehova araturungikira abavukaye na bashiki bacu ngo badukomeze nk'akarorero abacungezi b'ingenzi. Nka kumwe kw'abavukanyi bacu bo mu kinjana cya mbere, ntitureka ngo abatugwanya batwibagize intumbero yacu nyamukuru, iyo nayo ikaba ari iyo gushingira intahe Yehova na Yezu. Ubu naho nukurikire igihe dushikirizwa ibiri muri Luka ikigabane cya 24 umurongo w'8 gushika ku wa 32. Igihe uza kuba uri kurumviriza, niwishire mu kibanza cy'abigishwa bari ku rugendo, mu nzira ijya mu kigwati cyitwa Emausi. Niwumva amajwi yabo asera ukuntu bihebuye, wongere use n'ubona mu bwenge umunezero bagira igihe iyindi ngenzi bafasha kuzirikana ku bintu bari biboneye.
Nuko baca bibuka amajambo yiwe, hanyuma barahindukira bava kumva, biganira ibyo bintu byose bamwe 11 n'abandi bose. Yari Mariya umwe Magadalena na Yohana na Mariya nyina wa Yakobo. N'abandi bagore bari kumwe nabo bariko babwira intumwa ibyo bintu. Ariko ayo majambo aboneka nk'ayatagira mvura kuri bo, ntibemere ibivuzwe na nyabagore. Mugabo Petero ava hasi arirukanka ajya kumva, hanyuma yunamye abona ibitambara byonyine acaragenda aguma yibaza muri ibi byari byabaye. Mugabo kuri uwo munsi nyine babiri muri bo bari ku rugendo bajya mu kigwati kiri ku birometero nka 11 uvuye Yeruzalemu cyitwa Emausi, bakaba bariko barayaga kuri ibyo bintu byose byari byabaye. Igihe bariko barayaga bongera babazanye, Yezu ubwiwe aregera atangura kujyana nabo. Mugaha amaso yabo abuzwa kumumenya, ababwira ati,
ibyo bintu mugenda muraharira ko hagati yanyu n'ibiki?
Baca barahagarara bigiriwe mu maso. Uwitwa Kireyopa amwishura ati,
woba wibaniye Yeruzalemu muri kavamahanga ku buryo utazi ibyabaye muri iyi minsi?
Nawe ababwira ati,
ibiki?
Bamubwira bati,
ibyerekeye Yezu Munyanazareti, wabaye umuhanuzi w'ububasha mu bikorwa no mu majambo imbere y'Imana n'abantu bose. Ingene abakuru b'abaherezi n'abatware bacu bamutanze ngo acibwe urubanza rwo gupfa, hanyuma bakamumanika.
Mugabo twari twizigiye ko uyu muntu ari wabwirizwa kurokora Isirayeli. Emwe, kandi uretse n'ibyo byose, uyu bayu umunsi ugira gatatu kuva ibyo bintu bibaye.
Vyongeye, hari n'abagore bo muri twebwe batujongoroye, kuko bari bazindukiye kumva hakiri kare, mugabo ntibabona ikiziga ciwe. Hanyuma baza bavuga yuko mbere bari babonekewe n'abamarayika abavuze yuko ari muzima.
Vyongeye, bamwe mu bari kumwe natwe bagiye kumva, kandi niko babisanze nk'uko nyabagore bari babivuze, mugabo ntibamubonye.
Ababwira ati,
Emwe mw'abantu b'imburabwenge kandi mu mutima uteba kwemera ibintu byose abahanuzi bavuze. Mbega ntibyari bikenewe ko Kristo ashikirwa n'ibyo bintu hanyuma akinjira mu buninahazwa bwiwe.
Maze ahera kuri Musa no ku bahanuzi bose abasobanurira ibintu bijyanye nawe ubwiwe mu byanditswe byose. Amaherezo bashika hafi y'ikigwati bari bagiyemo, hanyuma mera nk'ubandanya. Umugabo baramuremera bati,
gumana natwe kubera ko buri ko buragoroba kandi umunsi ukaba umaze kwiterera.
Kuri ibyo arinjira kugira ngo agumane nabo. Hanyuma igihe yari kumwe nabo ku meza, atora umukate arawuhezagira arawumanyura atangura kuwubahereza. Amaso y'abaca arugururwa rwose, maze baramumenya. Nawe aca arakamangana, ntibaba bakimubona. Maze babwirana bati,
mbega imitima yacu ntiyari kirarurumba igihe yari kavugana natwe ku nzira, igihe yari kadusigurira ibyanditswe.
Reka dusubire twiheze inyishu za vya bibazo bine vyabazwa mu ntango. Ikibazo ca mbere, ni ngorane iyi yashikiye abigishwa bo mu kinjana ca mbere. Cyo kimwe n'abandi bigishwa benshi, hari ivyo abo bigishwa bari ko bagiye Emausi bari biteze bitaragutse. Ikibazo ca kabiri, Yehova Imana na Yesu Kristo bafashije gute abo bigishwa kuvyifatamo neza muri iyo ngorane? Hari ubuhanuzi Yehova yandikishije mu byanditswe by'Igiheburayo, kandi Yesu yarasiguye mu buryo butomo ingene ubwo buhanuzi bwarangutse. Ikibazo cya gatatu, ni ngorane iyihe isa n'iyashikiye abo bigishwa natwe yodushikira? Hashobora kuba hariho ibintu twari twiteze bitarangutse ku bijyanye n'igihe ubwami bw'Imana bwoziye gukuraho iby'iyisi. Ikibazo cya kane, dukomezwa gute mu gikorwa cyo gushingira intaye Yehova na Yesu? Hari ubuhanuzi Yehova yandikishije mu ijambo ryiwe ku bijyanye n'igihe cyacu. Abicishije ku ishyirahamwe ryiwe, aradufasha gutahura igihe be n'ingene ubwo buhanuzi buranguka. Turahimbarwa cyane kubona tuguma turushiza gutahura neza ubuhanuzi, kandi turabwira abandi ubuhanuzi buri ko buraranguka tubigeranya umunezero mwinshi. Ubu naho, reka dukurikire igisomwa cyo muri Luka 14:33-53. Uko wumvise icyo gisomwa, ni wumve ijwi rihumuriza rya Yesu be n'ukuntu abo bigishwa byifatamo. Ni wibona uhagaze ku musozi w'imyelayo i Betaniya, uriko witegereza ukuntu Yesu aduzwa mu ijuru.
Nuko kuri iyo saha nyene bava hasi basubira i Yerusalemu, basanga bamwe 11 n'abari kumwe nabo bakoraniye hamwe bari kubavuga bati,
mu by'ukuri umukama yazuwe kandi yeretse Simoni.
Maze ubwabo bigana ibyabaye ku nzira n'ingene bahavuye bakamumenyera kukunta manyura umukate. Bariko baravuga iby'ibyo bintu, we ubwiwe ahagarara hagati yabo ababwira ati,
mugira amahoro.
Mugabo kubera ko bari bacitse vutu kandi bakaba bari bagize ubwoba, bariko biyumvira ko babonye mwemu. Nuko ababwira ati,
kubera iki muhagaritse umutima kandi kubera iki nkeka ziza mu mitima yanyu? Raye ibiganza byanje n'ibirenge byanje, mubone yuko ari jewe ubwanje. Nimunkorakure murabe, kubera ko impuhwe mitagira inyama n'amagufa nk'uko mubona ndabifise.
Kandi igihe yari kavuga ivyo, yaraberetse ibiganza vyiwe n'ibirenge vyiwe. Mugabo bakibandanya kutavyemera kubera akanyamuneza gusa, bakaba kandi bari batangaye. Ababwira ati,
hari ikintu mufise ngaho cyo kurya?
Bamuhereza igipande c'ifi yokeje, nawe aracakira akirira mu maso yabo. Buna ababwira ati,
aya ni ya majambo yanje nababwira nkiri kumwe namwe, yuko ibintu byose byanditswe mu itegeko rya Musa no mu bahanuzi no mu mazaburi kubinyerekeye bitegezwa kuranguka.
Maze yugurura imizirikanyi yabo bimwe bishitse kugira ngo bategere insobanuro y'ibyanditswe, ababwira ati,
uku niko byanditswe yuko Kristo yobabajwe hanyuma akazuka mu bapfuye ku munsi ugira gatatu, bene uko mu izina agiye ukwigaya kubwo kubabarirwa ibicumuro kwamamaje mu mahanga yose guhera i Yerusalemu mubwirizwa kuba ivyabona vy'ivyo bintu kandi he ngira nungiye kuri mwebwe ishasezeranywe na dawe mugabo mwebwe mugwe mu gisagara gushika mwambiswa ububasha buvuye hejuru
mugaba arabarongora basohokanye gushika i Betania hanyuma atarika amaboko arabahezagira igihe ariko arabahezagira atandukanywa nabo hanyuma atangura kuduzwa mu ijuru maze bikubita imbere yiwe baraheze basubira i Yerusalemu n'akanyamuneza kenshi kandi baguma mu rusengero budahengeshanya bahezagira Imana.
Ubu naho ni ngorane yihe yashikiye abigishwa mu kinjana cya mbere. Naho bari bumvise intaha yashinzwe n'abari bavyiboneye, abigishwa bamwe bamwe babandanije gukekeranya ku bijyanye n'uko Yezu yari yazutse. Kibazo cya kabiri. Yehova Imana na Yezu Kristo bafashije gute abo bigishwa kubyifatamo neza muri iyo ngorane. Yezu yaratanze ikimenyamenya kijijura cy'uko yari yazutse. Kibazo cya gatatu ni ngorane yihe isa n'iyashikiye abo bigishwa natwe yodushikira bamwe bamwe bashobora kubabandanya gukekeranya ku by'uko ubu Yezu yoba ganza ari umwami w'ubwami bw'Imana mbe n'uko vuba agiye gukuraho ubukozi bw'ikibi no gutuma isi ibi paradizo. Kibazo cya nyuma, dukomezwa gute mu gikorwa cyo gushingira intahe Yehova na Yezu? Yehova bicishije kuri Biblia no kubisoka yandikiro bitangwa n'ishirahamwe giwe. Araduhi imenyamenya umuyoro bitwereka ko tubaye mu minsi ya nyuma, be nuko Yezu ari karategeka ari umwami mu bwamarongo yari Mesiya. Ibyo turabitahura neza kandi imitima yacu irabogaboga mu gukenguruka. Ubu nico gihe cyo kumenyesha amahanga yose kwizuka rya Yezu ryatumye bishoboka ko duharigwa ibyaha. Nikindi kandi nicyo gihe cyo kumenyesha abantu bose ku iherezo ry'iby'isi riri ko ryegereza ryihuta. Emwe, ya paradizo yasezeranywe iri hafi. Ku mitima yacu yakomejwe, ese twokora igikorwa twashinzwe kivugwa muri Luka 24:47 cyo kuba ibyabona by'ivyo bintu.